Iyi mwumva ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwabonye bucya. Ni Eugenia Mukankusi basuhuza, mbahaye ikaze mwese mu biganiro byacu bya mu gitondo. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyizi Bigirimana.
Maramuse Eugenie, namwe muduteza amatwi muri aka kanya muyavugwa muri Afrika. Samantha Power arongoye ikigo cya Amerika kijejwe iterambere mu makungu USAID hamwe n'umukuru ajejwe ivyo gutanga ifashanyo muri ONU bategekanya kugendera Ethiopia mu mpera z'iyindwi. Abategetsi bavuze kuri uyu wa kane ko uru rugendo rutumbereye guhimiriza ko ari ngombwa kw'imfashanyo zishikira intara ya Tigre isizikajwe n'intambara mu gihe hari ubwoba ko amamiliyoni y'abanyagihugu yinjiye mu bihe by'amafa. Samantha Power ategekanya kandi kuzoja muri Sudani muri urwo rugendo azotangura ejo ku munsi wa gatandatu. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryaragabishije ko imfashanyo z'ibifungurwa ku mugwa mukuru w'intara ya Tigre Mekele zishobora guhera mu minsi iri imbere mu gihe izindi mfashanyo zitokwemerwa kwinjira. Akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi karongereje ejo ku munsi wa kane ibihano byo kutaronka no kugura ibigwanisho kuri Repubulika ya Centrafrica mu kindi kiringo cy'amezi 12. Abagize ako kanama bavuga ko icyo gihugu kikiri mu bihe by'intambara. Ambasaderi w'u Faransa muri ONU Nicolas d'Olivier yavuze ko Centrafrica ikirangwamo umutekano muke hamwe n'ihungabanywa ry'agateka ka muntu ndetse n'amategeko mpuzamakungu agenga ikiremwa muntu yahungabanijwe. Muri Afrika kandi leta ya Nigeri yavuze ejo ku munsi wa kane ko igitero gishasha mu burengero bw'ico gihugu hafi y'urubibe na Mali cyahitanye abasivile 19. Ico gitero cyabaye ku munsi wa gatatu mu mihana y'abanyagihugu yahitwa Deye Kuku ni mu micungararo y'igisagara cya Bani Bangu ahishwe kandi abasivile 14 ku munsi w'Imana. Iki gitero giciye gishikana ku basivile 33 bishwe muri iyo ntara mu kiringo kiri munsi y'indwi imwe.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muyavugwa mu makungu muri Leta z'Ubumwe za Amerika, Perezida Joe Biden yatangaje ko abasivile bakorera leta babwirizwa kwicandagisha umugera wa corona bitari uko bagasabwa kuzokwama bipimisha rimwe canke kabiri kundwi kandi bakazoguma bambaye udufukamunwa ku kazi. Iyi ngingo ayifashe inyuma y'aho ubwoko bushasha bwa COVID-19 bwitwa Delta buriko burandukira Abanyamerika ku muvuduko munini. Perezida Biden yavuze kandi ko ariko arasaba ubushikiranganyi bwo kwivuna abansi kwiga ukuntu ndetse n'igihe iryo tegeko ryotandukira no ku basirikare. Leta ya Amerika ikoresha abakozi barenga imiliyoni 4 barimwo abasivile barenga imiliyoni 2 nk'uko Perezidansi ya Amerika ibivuga. Ariko naho iyo ngingo ifashwe, umukuru wa sendika y'abapolisi bakorera leta Larry Cosme avuga ko guhatira abantu gukora igikorwa cerekeye amagara yabo ku nguvu atari ingendo ya Amerika kandi ko bigaragaye ko kubaye guca kubiri n'uburenganzira bwa muntu. Tukivuga kuri uyo mugera nyene, Ubufaransa bwagiriza Ubwongereza ingendo yo kubukumira ku ngingo bwafashe yo gukuraho amategeko yasaba Abanyaburaya bicandagishije umugera wa corona kubanza kwikumira mu kibanza cya bonyene binjiye mu Bwongereza. Umushikiranganji w'Ubufaransa ajejwe imigenderanire n'ubumwe bwa Buraya Clement Bonne yabivuze inyuma y'aho Ubwongereza butangarije ku munsi wa gatatu ko abandi Banyaburaya hamwe n'Abanyamerika bicandagishije bikwiye batazongera kubanza kwikumira ukwabo bacinjiye mu gihugu. Ubufaransa buvuga ko butazokwihora mu gufata ingingo nk'iyo ku Bongereza bagendera Ubufaransa.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda gitangaza ko abagore batwite n'abagore bonsa nabo bashobora gufata urukingo rw'icyorezo cya COVID-19.
Uru rukingo ntabwo ari urukingo rukoze muri virusi nzima ngo yatera uburwayi cyangwa yatera ikindi kibazo, ndetse nta nubwo ari urukingo rwinjira mu turemangingo umubyeyi aba asangiye n'umwana we.
Ubu ni muganga Sabin Sanzimana, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC. Kubijyanye n'inkingo za COVID-19 kandi banki isi yose yemereye u Burundi inkingo zo kwirinda iyo ndwara. Leta y'u Burundi yatangaje ko ubwicanyi n'ubundi bugizi bwa nabi bwongeye kugaragara cyane hirya no hino mu gihugu. Ayo makuru amwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye, ntimujye kure ya radiyo yanyu. Radiyo Ijwi rya Amerika, ibiganiro bigiye gukomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ku nshuro ya mbere Leta y'u Rwanda yaraye itangaje ku mugaragaro ko kohereza ingabo z'igihugu muri Mozambique bishingiye ku mategeko y'u Rwanda ndetse no ku masezerano ibihugu byombi bifitanye. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi uri i Kigali mu Rwanda abahe inkuru irambuye.
Mu kiganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta yahaye abanyamakuru bake batoranijwe ari kumwe n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda bemeze ko igihugu kiri mu mirwano mu gihugu cya Mozambique. Minisitiri Biruta yasubije abakomeje kunenga u Rwanda ko rwohereje abasirikare barwo gufasha igihugu cy'amahanga rwihishwa.
Mbere yo kohereza ingabo z'u Rwanda muri Mozambique, icya mbere byasabwe na guverinoma ya Mozambique kandi bishingiye no ku masezerano dusanzwe dufitanye na kiriya gihugu. Ikindi ni uko twagishije inama tunabibwira ibihugu bitandukanye birimo bigize uriya muryango wa SADC n'ibindi bihugu byinshi bifite uruhare cyangwa se imiryango, harimo umuryango w'umwe bwa Afrika, African Union, harimo ibindi bihugu wenda bya kure ariko bifite icyo bikora hariya muri Mozambique, biri mu Faransa, birimo Portugal, birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo ari ibintu byaje mu ijoro gutya mu gitondo abantu bagende, ni ibintu byabanje kujya biganirwaho kugira ngo turebe icyakorwa, hanyuma n'igihe icyemezo cyafashwe abo bose twarababwiye.
Aba bayobozi banasobanuye ko ingabo z'u Rwanda zifashe ku rugamba zirimo kurwana n'inyeshyamba mu ntara ya Gabo Delgado muri Mozambique. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Colonel Ronald Rwivanga yatangaje ibimaze kugerwaho nyuma y'iminsi mike u Rwanda rwohereje abasirikare barwo.
Tariki 24 twishe 4 dufata RPG medium machine gun n'imiti, turongera nanone kuri uwo munsi twica babiri muri ambush, nanone dufata imbunda za SMG, pistol, magazines na computer laptop n'izindi dokumenti ziri mu giswahili. Itariki 26 nanone twica inyeshyamba 5. Itariki 28 ari ejo nanone bagabye ibitero mu birindiro byacu, twabashubijeyo rwose twarabarashe, tujyanye kajotiza yitwa tugwa muri ambushi yabo ariko turabarasa.
Mu ntangiriro z'uku kwezi nibwo u Rwanda rwohereje abasirikare n'abapolisi 1000 muri Mozambique mu butumwa bwo gufasha icyo gihugu kugarura umutekano mu ntara ya Gabo Delgado. Guverinoma y'u Rwanda yavuze ko guhera mu mwaka w'2024 u Rwanda rwiyemeje kugarura umutekano aho rutabajwe. Minisitiri Biruta yumvikanye asobanura ko kugeza ubu muri ibi bikorwa ingabo z'u Rwanda zirimo muri Mozambique nta nyungu u Rwanda rurabibonamo.
Ikiguzi cy'ubutumwa muri iki gihe u Rwanda ni rwo rutanga ibyangombwa byose bijyanye na buriya butumwa, ariko turakorana na Mozambique ubwayo kugira ngo ibe yagira uruhare nayo yabigiramo nk'igihugu cyatabawe, ndetse tukavugana n'abo navuze twagiye dusanzwe dukorana ibihugu by'inshuti, imiryango mpuzamahanga birimo n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, kugira ngo uko iminsi yigira imbere hazagire n'uruhare abo bose babigiramo.
Ijwi rya Amerika ryavuganye n'umunyamakuru Robert Mugabe ukorera ikinyamakuru Great Lakes Voice gikorera kuri murandasi, agaragaza ko amakuru yose muri iki gikorwa ingabo z'u Rwanda zirimo muri gihugu cya Mozambique atashyizwe hanze.
Murari amasezerano basinyanye na perezida wa Mozambique yemerera ingabo z'u Rwanda gutabara, ayo masezerano ntabwo ari ku karubanda uburyo twabibona. Yewe nkanjye ku giti cyanjye simpamya ko ingabo z'u Rwanda mu rwego rwo kuvuga ngo ni ukubungabunga ubusugire bw'igihugu cya Mozambique, kuko izo ni inshingano za leta ya Mozambique. Wishyura ikiguzi rero kugira ngo tumumenye neza twareba muri ayo masezerano.
Mu kiganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yavuze ko kugeza ubu ikiguzi cy'ishyurwa na leta y'u Rwanda,
ariko ibyo ni ngo kuvuga ngo u Rwanda rugiye gukora nk'ubutabazi nka Red Cross, kandi tuzi neza ko intambara irahenda. Use u Rwanda rufite bijiga n'iki uburyo batwara ingabo mu mirwano kubatunga movement operations zirahenda.
Minisitiri Biruta yongeye gushimangira ku Rwanda rudakoresha ikoranabuhanga ry'abanyayisraeli ryitwa Pegasus mu kuneka abaturage barwo cyangwa abanyamahanga barimo n'abayobozi mu bindi bihugu bya Afrika nkuko bimaze iminsi bivugwa mu bitangazamakuru binyuranye. Ahubwo Minisitiri Biruta asobanura ku Rwanda nk'igihugu rufite ubundi buryo bukoresha mu kumenya amakuru igihugu cyakwifashisha.
U Rwanda ntabwo rukoresha buriya buryo. U Rwanda nk'ibindi bihugu dufite uburyo butandukanye bwo gushaka amakuru, cyane cyane amakuru arebana n'abashaka n'abategura guhungabanya umutekano w'igihugu, abakora ibyaha bitandukanye. Ibyo ni leta zose z'isi zirabikora, hari inzego zizi buri gihugu kirazifite. Ntabwo ari ibanga rero ko guverinoma yashakisha uburyo butandukanye bwo gutara amakuru ku birebana n'umutekano w'igihugu, ku birebana n'abashaka gukora ibyaha bitandukanye. Ibyo ni ibisanzwe.
Umunyamakuru Robert Mugabe ni umwe mu bagaragaye ku rutonde rw'abanekwa. Aganira n'Ijwi rya Amerika yavuze ko nawe byamutangaje.
Nibonye ku rutonde rw'abantu bibatsiwe na Pegasus, kuri jyewe nsanga ni ibintu byantangaje, kubera yuko kujya muri Pegasus, kuba victime Pegasus ari umunyamakuru biba binyuranyije n'amategeko ubundi n'itegeko nshinga. Itangaje kindi ni ukuntu umuntu ukora urutonde rw'abayobozi bamwe bakomeye bo ku isi nanjye bakanshyiramo umunyamakuru. Ibyo ngibyo rero ukuntu babikora n'ibyo bagamije byabazwa abantu babiri, ukora urutonde cyangwa Pegasus.
Dr. Vincent Biruta yavuze ko urutonde rw'amatelefoni y'abantu Rwanda rurirwa kuneka rwakozwe n'abagamije guharabika u Rwanda mu gihugu imbere no hanze, ndetse no kuruteranya n'amahanga. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Kiri mu Rwanda, ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kivuga ko abagore batwite ndetse n'abonsa nabo bashobora gufata urukingo rwa COVID-19. Iki kigo kivuga ko abari muri icyo cyiciro bashobora kwibasirwa n'icyo cyorezo kurusha abandi bagore, kigaheraho kibakangurira gufata urukingo. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa abaye muri Rambuye.
Mu bushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kuva batangira gukingira icyorezo COVID-19, bugaragaza ko abagore batwite ndetse n'abonsa bashobora gufata urukingo rw'icyorezo COVID-19 nihagira ingaruka bahura nazo. Bibisobanurwa na muganga Saben Sanzimana ukuriye ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC, avuga ko ubwirinzi bw'umubyeyi utwite bugirira akamaro n'umwana igihe ataravuka.
Abagore batwite bimaze kugaragara ko bibasirwa na COVID-19 kurusha abadatwite igihe bahuye nayo. Dushishikariza rero ababyeyi batwite n'abaganga babakurikirana yuko bahabwa ayo mahirwe yo kuba hatanga urwo rukingo, turinda ubuzima bw'uwo mubyeyi, turinda n'ubuzima bw'uwo mwana, tunashingiye ko uru rukingo ntabwo ari urukingo rukoze muri virusi nzima ngo yatera uburwayi cyangwa yatera ikindi kibazo, ndetse nta nubwo ari urukingo rwinjira mu turemangingo umubyeyi aba asangiye n'umwana we.
Abagore batwite n'abonsa baganiriye n'Ijwi rya Amerika kuri iyi ngingo yo gufata urukingo bavuga ko bari basanzwe bafite amakuru ko batemerewe gufata urukingo kuko ngo byabagiraho ingaruka. Kuri aba babyeyi bitegura kubyara, aya makuru inzego z'ubuzima zatanze ngo ni ingenzi kuri bo.
Bivuze ko rero leta yabitekerejeho igasanga ko tutagomba gusigara inyuma nk'abagore bari kororoka muri iyi minsi batwite kugira ngo urwo rukingo rudufashe kwibungabunga ubwacu no kubungabunga umwana dufite mu nda rwose leta ni umubyeyi turayishimira ko yabitekerejeho kugira ngo ibashe kutwitaho ndetse n'abana bacu gutwita
nyine natwe urumva ni nk'aho tuba turi mu bwigunge bw'uko urwo rukingo tutabasha kurubona ariko urumva tubashije kurubona byibuze byaba byiza kurushaho none se ubwiye abandi bakingirwa kandi natwe mu kwandura urumva natwe turandura.
Uyu mubyeyi wo mu mujyi wa Kigali agakomeza avuga ko igihe yamenya ko hari gahunda yo kubakingira icyorezo kuri we inkoko yaba ariyo ngoma mbere y'uko abyara
mbere kuko nabona icyo kintu kizanago cyancika cyuko ngomba gukingira ubuzima bw'ikigo kwa nari ndikeneye cyane aho nibazaga impamvu abagore batwite batari kudutekerezaho n'ikintu nimbaga nibaza cyane ngo nabonsa batangira gushingira bavuga ko batazabakingira ariko ngo badutekerejeho ngomba kuzinduka abantu ba mbere kandi bakangurira n'abandi batwite abonsa tukagenda twese ntawe usigaye inyuma.
Muganga Nsanzimana ukuriye ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC anakangurira abagore bonsa ko nabo bemereye gufata urukingo rw'icyorezo COVID-19 kuko birushaho kubarinda n'abana babo. Aba nabo muganga Nsanzimana avuga ko batakwiye kugira impungenge kuri uru rukingo.
Ubushakashatsi bumaze gukorwa n'abakingiwe bonsa mu gihe tumaze cyose dutangura urukingo biragaragara ko nta ngaruka uru rukingo rufite haba ku mubyeyi bonsa ndetse no ku mwana ku buryo ahubwo ababyeyi bonsa urukingo rushobora kuba rwagira icyo rurinda umubyeyi ndetse rukagira n'icyo rurinda umwana we. Urukingo rero ku mubyeyi bonsa no ku mubyeyi utwite rushobora gutangwa kugira ngo hirindwe ibyago byaterwa n'iyi virusi ya COVID-19.
Ni inkuru nziza ku bagore bonsa nabo bavuga ko ari umwanya mwiza wo gufata urukingo rwa COVID-19 mu mugambi wo kwirinda no kurinda abana babo. Uretse kumenya amakuru ko bemereye kwikingiza icyorezo nta kirenze kuri ibyo n'igihe bashobora kwikingiriza
ariko twanabyumva twebwe turi kwibaza ngo ese natwe urukingo rwaboneka cyangwa ni ukwipimisha gusa icyavamo cyose twabyishimira kuko nta leta yacu yadukorera igamije kuturoha ngewe kubyumva nimba hari inyigo yakozwe koko twituraga dufite impungenge kandi bari gukingirwa twe nta rukingo ariko mu gihe rwaba rubonetse ni icyifuzo cyiza rwose.
Uretse kuba hatanzwe ubutumwa bukangurira abagore batwite n'abonsa ko nabo bakwihutira gufata inkingo z'icyorezo COVID-19 nta gahunda iratangazwa yo kubakingira nk'uko byagiye bibaho ku byiciro bitandukanye by'abanje. Ijwi rya Amerika ntirya bashije kumenya imibare ya nyayo y'abagore batwite n'abagore bonsa bakeneye kwikingiza icyorezo COVID-19. Imibare ya Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko kuva u Rwanda rwatangira gukingira iki cyorezo ababarirwa mu 400,000 bamaze gukingirwa COVID-19. Intego yari ukugeza mu mpera z'uyu mwaka w'2021 byibura 3.5 million by'abaturarwanda bamaze gukingirwa. Icyakora birasa n'ibigoranye kuko inkingo zikenewe n'abatari bake mu batuye isi. Ijwi rya Amerika i Kigali.
Tuve mu Rwanda twerekeza mu Burundi aho banyisi yose yemereye iki gihugu inkingo zo kwirinda indwara ya COVID-19. Iyo banki irasaba Burundi gutegura aho buzazakirira. Byatangajwe na Tadendi Kumana, Minisitiri w'Ubuzima mu Burundi, mu kiganiro y'abanyamakuru i Bujumbura. Inkuru irambuye murayigezwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Muri icyo kiganiro umushikiranganje Ndikumana yabanje kwemeza ko hari uturere dutatu tugaragara mu iyo ndwara ku bwinshi kubera abanyagihugu bose badafise uburyo bumwe bivanye n'aho baba ibituma icyo kiza ciyongera bamwe mu bahora bafatira imiti iwabo bigiye guhinduka.
Tumaze iminsi itandatu turiko dukora kampanye muri ubwo burere bw'ubuvuzi bubiri Kirundo na Kiremba aho twabonye yuko abandura bari baduze kuko mu bo tumaze gupima bose tubona ko ibice 5% ari bo babanduye dufatiye ku bantu 100% kugira ngo bigende neza kurusha abene gihugu ushobora gusanga iyo bari kubafatira imiti muhira badashobora kuronka ingene bayifata bashobora kuja ahantu habonye ne bivanye n'ingene baba babayeho abazoshobora kuronderegwa aho babashira hazotogwa n'abajeje intwaro muri ayo makomine kugira ngo kunde babashire ku miti kandi babafashe kugira ngo baronke n'ibyo bafungura.
Yaboneho akaryo ko kumenyesha abarundi ko ibanki isi yose yemeye guhincanca Burundi nubwo zitarashika mu gihugu. Iyo banki niyo yandikiye Burundi ibusaba ko yo buronsa izo ncanco nkuko byashikirijwe n'uwo mushikiranganje. Iryo kete rero nkuko abandanya bivuga bari hanahanye ko ivyumviro mu mugwi igihugu babona kwemera ko iyo banki y'isi ibaronsa izo ncanco.
Aha rero ico twashaka kumenyesha bene igihugu nuko imigambi ya leta ni gupima no kuvura abo tubonye bagwaye, ariko leta ntiyanse ushobora kuzana ncanco abo wese yaba banki mondiale canke uyundi ashoboye kuzana incancho tushobore kuzibika hanyuma bishitse umwene gihugu uwari we wese akifuza kuronka urucancho akaruronka mugabo leta y'u Burundi nta makonditionalite itegerezwa gusinya.
Bamwe mu Barundi baganiriye na Radio Ijwi rya Amerika barashima kubona u Burundi bugiye guhamva ibindi bihugu bimaze kuronka urucancho, naho hari bamwe babona ko Imana ari go urucancho nyakuri.
Ubwanje incancho ni incancho mugabo burya hatanze Imana niko novuga twanavyakirie ndabibona mugabo nta kungu ko ndabibona mu ko leta yamaze kuvyemera leta y'u Burundi kavyemera reka tuvyakire uko nyene mugabo siyo nzira kuganje novuga nti yari kuba nzira ya nyuma mugihe n'Imana yari adukingiye.
Niho bene gihugu turabishima kuko bavuze ibyo kwikingira urucanjo rwa korona wamenga u Burundi turi mu izinga ritari ku isi, urero ko bafashe iyo ngingo tubyakira neza kuko ni ukwikingira kuko abarundi sibo bonyene batokwikingira. Ikiza cya COVID-19 cyabaye ndanse.
Je muri sanswe numva ko byo bari byiza cyane kubera byo babije gukingira igihugu n'abanyagihugu. Bisanzwe goza rurucancu rumeze neza rukadukingira twoba tutomboye byo bari byiza cyane.
Yamara nubwo incancu zigiye kuboneka yakebuye abanyagihugu abibutsa kugaba kuko abandura baguma biyongera mu turere tumwe.
Ahenshi na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura bariko basa n'abadehukirwa mu gukurikiza zirya ngendo nziza zo kwikingira no gukingira abandi kiza coronavirus. Kuramukanya basigaye bona abantu bose bagwana mu nda aho baciye bahana amacensi. Basaba bene igihugu yuko kujya gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabune, kwirinda kuramukanya duhana iminwe, kugwana mu nda, guhoberana, gusomana, bijya bintu abantu bo vyirinda.
Kwigenekerezo rya 27 za kuno kwezi umushikiranganje Ndikumana yamenyesheje ko mu bantu 2971 bapimwe 131 basanze baranduye uwo mugera. Kuva naho ico kiza cadutse mu Burundi abantu 2362 nibo bamaze gupimwa, abatowe iyo ngwara ni 615 abakize ni 670. Ibiharuro vya nyuma vyatanzwe n'umugwi w'igihugu ujejwe kugwanya COVID-19 vyerekana ko abapfuye ari 9 naye abakigwaye uno munsi ari 630. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Gira mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ku yandi makuru yerekeye u Burundi, leta y'u Burundi yarayitangaje ko ubwicanyi n'ubundi bugizi bwa nabi bwongeye kugaragara cyane hirya no hino mu gihugu. Byatangajwe na prokireri mukuru wa Repubulika. Yanavuze ko hari abantu bajya mu mitwe irwanya ubutegetsi ariko itarigaragaza. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Kigali mu Rwanda, Pierre Claver Niyonkuru, abaye inkuru irambuye.
Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu, umushikirizamanza mukuru wa Repubulika Sylvestre Nyandwi ashimikira komitego yatezwe ku ibarabara rihuza imigwa mikuru ibiri, uwa politike Gitega n'ubutunzi Bujumbura hagati na hagati mu gihugu mu ntara ya Muramvya mu mezi abiri aheze. Yibukije kandi amagrenade yatewe mu gisagara ca Bujumbura, ibitero mu bunywero no kumihana mu ntara ya Mwaro ihana urubibe na Muramvya na Gitega. Igipolisi catangaje ko aho hose abantu barenga 50 basize ubuzima, abandi barenga bo bagakomereka. Kubwo umushikirizamanza mukuru wa Repubulika, ubutungane bwihutiye gukora amatohoza ku bantu barenga 100 bafashwe.
Ubushikirizamanza bubenyesheje ko amadosiye y'izo nkozi z'ikibi yuguruwe, amwe akaba yaraheze gutohozwa ndetse yarashitswe no muri sentare kugira ngo aburanishwe, ayandi akaba kiri mu matohoza kuko hari inkozi z'ikibi zimwe zimwe zitarafatwa. Ariko kandi mu bwicanyi tubona hamwe hamwe mu gihugu byarigaragaje yuko harimwo ukwihorahorana kubapfa ibi nabiriye. Duhamagariye uwo wese yoba afise inkuru ku muntu yoba yaraburiwe irengero canke abo bakora ibyaha by'iterabwoba kubimenyesha inyamiramabi canke parake imwegereye.
Leta y'u Burundi ibicishije kuri intumwa nkuru mu bushikiranganje bw'ubutungane yemeza ko hasigaye hari nabiyamika impunzu z'abajeje umutekano bakanyuruza abantu.
Hariho kandi ubugizi bwa nabi bw'abantu banyurutse. Ibyo bikorwa n'abantu biyambika impunzu z'abajejwe umutekano bagakoresha imiduga itagira imparati. Ariko rero bimwe mu bivugwa ko hari abantu babuzwe irengero twasanze ari binyoma. Hari n'abandi usanga baca mu mirwi yitwaje ibigwanisho ihungabanya umutekano turutse mu bihugu duhana imbibe, bakagenda badasezeye imiryango yabo bigaca bikwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi ko banyurujwe canke baburiwe irengero. Tuboneyeho akaryo ko gusaba ko iyo umuntu aburiwe irengero umuryango wiwe uwo bimenyesha igipolisi canke ubushikiriza manza kugira ngo hakorwe amatohoza.
Aha amashirame yigenga nkuru na Nekavib rutabariza rukanakurikirana bakorewe ivyaha bihanwa n'amasentare mpuzamakungu arahafitiye akango nongono. Maitre Gustave Niyonzima atwara ugurunani akaba n'umuhinga mu gisata c'amategeko mpuzamakungu mpanavya.
Abantu barenga 2000 guhera mu 2015 bagiye amazi mayonge bakicwa abandi mu nyuma bakabesha ngo n'abantu bambara impuzo nk'izo abajejwe umutekano bakanyuruza abo bantu. Kandi kenshi abantu baba babonye uwo muntu agiye bavuga ati ajanywe n'imodoka iyi n'iyi ifise iparati iyi n'iyi. Muri ivyo hakana amakado disparition force nico twita negationisme mu mategeko mpuzamakungu mpanavyaha nawe azobibazwa.
Amajambo y'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika yaheruka no gushikirizwa n'umukuru w'igihugu kuri radio y'Abafaransa RFI. Perezida Evariste Ndayishimiye yari yatangaje kundwa iheze ko atamuntu numwe akinyuruzwa mu gihugu arongoye. Ijwi rya Amerika ryarabigarutse ko
antuka asoke josash ni ya pade disparisi wa Burundi.
Ati kuvyonzi nta muntu aburi gwirengero mu Burundi canke naho mu mpizina rimwe gusa mutu uyu muntu yoba yaraburiwe irengero. Natwe leta turarajwe ishinga no kubungabunga gateka kazi na muntu. Iyo umuntu ari inkozi z'ikibi ni inkozi y'ikibi nyene nta mugambwa agira. Ico dukora no gukurikiza amategeko. Nimba ari inkozi y'ikibi dufite uburenganzira bwo gukingira abanyagihugu gukurikirana no gushengeza inkozi z'ikibi zose. Kwizo nzego zibiri zihuza imvugo birateye amakenga abaharaniye uburenganzira bwa muntu. Maitre Gustave Niyonzima atwara ugurunani Kavib.
Ibintu rero bitwereka yuko ubutungane butigenga bisa nk'uko Procureur General de la République yigana ibyo umukuru w'igihugu yashikirije. Rero nta gitangaza kirimwo kanatsinda aranavuga yuko ico twakwitareza assassinat Ibre avuga ko ari ibintu vyerekeye gupfa kw'abantu ibintu baba basangiye ico twakwita règlement de compte habanamba.
Pierre Clavenu nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Ncuti mwarimo duteza amatwi ibiganiro byacu byo kuri isaha na habihumurije, ntimucikwe n'ibindi biza gukurikira. Tubashimiye ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Bakoze na bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro n'abadufashije kubibagezaho. Byari bihagarariwe na Etienne Karekezi, washyize hamwe amajwi ni Fasil Gebeho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese kugubwa neza turabifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.